kwa mwivuze unomusi umuganga wa gasigano itona werekanye aho hagaze kuri raporo y'abahinga bishyirahamwe mpuzamakunguni ivuga ukungene agateka kazi na muntu mu Burundi kifashe. Umuganga wa gasigano itona navuga ko ntitwiyamirije raporo mugabo twaneguye ingene ibivugwa muri iyo raporo kuko tubona n'ukungene iyo raporo yakozwe.
Ibyo munegura muri iyo raporo ni biki?
Muri iyo raporo cyane cyane tunegura ukuntu yakozwe aho usanga ari raporo ihengamiye ku ruhande rumwe kuko ni raporo isa n'ihengamiye kumbure iraba leta yonyine ikibagira ko kugira ngo izi ngorane zibe habonetse urwaruka rwahenzwe n'abanyapolitiki baja mu mabarabara maze iyo myiyerekano ihava ihindukiramo imigumuko rwaruka rutangura guhangana n'igipolisi ari naho ibintu bikagenda biyangara. Naho rero mu muganga w'adasigana itana muri raporo bavuga ku ruhande rwa leta ingene leta yabyifashemo ingene leta yagiye irakora ntibigere bavuga ukungene nabo bari mu migumuko nabo ibyo bakoze nanari bya twebwe twari mu Burundi twabonye haba ku ruhande rw'abapolisi haba ku ruhande rw'abari mu migumuko bose barahashije ubuzima.
Ku bwanyu ikintu cyo bacatumye abo bahinga bishyira hamwe mpuzamakungu bahengamira ku ruhande rumwe nk'uko mubivuze ni ikihe? Hari imvo zoba zarabitumye kandi ari abahinga bigenga mpuzamakungu?
N'abahinga bigenga mugabo muri ubu Burundi igihugu cyacu uko abanyamahanga bavuga ibiriko biraba mu Burundi uri mu Burundi siko biri kuko muri ico cegeranyo co kimwe n'abandi Barundi bari hanze ndetse n'abanyamahanga harabirirwa baravuga ko mu Burundi ibintu bicika nk'uko mengo mu Burundi nta ntambwe iboneka ishimishije yoba ihari ku bijanye n'amahoro n'umutekano. Naho rero tuvuga tuti ko muri abo bahinga babajije abataribo canke arahenzwe akahenzwa n'ibyo bivugwa kuko twebwe mu muganga w'adasigana itona dufite abanywanyi mu gihugu cyose na twebwe niho turi. Abo bahinga igihe bariko baryoha amatohoza iyi ankete abo twabonye naho rero tuvuga tuti bashobora kuba bari ari byo bahenzwe canke hari izindi mvo zaba zatumye bahengamira ku ruhande rumwe ariko twebwe icyo tubona ni uko mu muganga w'agasanzwe icyo tubona ni uko nk'ikibazo kijyanye n'umutekano ikibazo gishimishije ariko muri iyo raporo bavuga ahubwo ko muri ino minsi hashobora kuba ihonyabwoko. Twebwe rero twaraba ingene igihugu kimeze twaraba ingene abahutu n'abatutsi mu gihugu cyose ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bitandukanye mu masoko mu mashuri mu misa abo bantu bose mu bunywero abo bantu baba bari hamwe wanjawangu.
Hariho n'abandi Barundi eka bari mu yandi mashyirahamwe canke imirwi itavuga rumwe na leta eka n'abandi bigenga bavuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryari kwiye gukora ivyo vyasabwe n'uyu murwi ngo kubera umutekano woba wifashe nabi ku banyagihugu abo mubabwirike.
Jewe kuri abo Barundi bavuga ko iryo shyirahamwe ryo shyira mu ngiro ibijya vyasabwe ni nabo bahinga muri ino raporo novuga ko ari abo Barundi nyene bo bariho bacuragice abo bahinga bagize amatohoza kuko sinumva abantu kuko iki gihugu cy'u Burundi kiri ku isi ikikije n'ibindi bihugu. Rero ndiko ndabivuga ngaha ndi mu Burundi ndabaza mu gihugu hagati hari Bujumbura nibyo ntawuvuga ko ibintu byose byera kuko haraba hagiye turabona hari amasanganya habaye imitego mugabo uno munsi mu Burundi nta nkoho ziriko ziravuga nta munyagihugu ariko aragwa nta muhutu n'umututsi bahanganye nta kintu na kimwe umuntu arava hagati mu gihugu saa tatu y'ijoro akamanuka i Bujumbura atangorane nta karotse n'imwe ya Bujumbura umuntu atagenderamo. Twe tukavuga tuti ivyo bintu bavuga vy'ingwano n'ukuri twebwe aho amaso ageza nta ngwano tubona ahubwo twasaba ahubwo ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryotera inkunga leta bikayishyigikira mu twigoro yageze kugira ngo uno munsi igihugu kiragitekanye.
Mu majambo make cyane rwose kandi mu gusozera nashaka mutubwire ikintu umugambwe iprona ugiye gukora muri iki gihe kubera ibintu byifashe gutyo n'iki?
Umugambwe w'adasigana iprona umugambwe ubwa mbere ufise icyo wamariye igihugu umugambwe iprona udashobora kwirengagiza ukuri uko kuri umugambwa batashikane cyane yo tugiye kubagambere tugiye kugendera abanywanyi kubera kugira ngo tubahumurize bahumurize tugenda abanywanyi bari mu gihugu tubahumurize ku bijanye ni no kwita ko ibihuha aho kumbore abafite umutima uhuha bashaka gucika ivutu ngo hagira habe ihonyabwoko twebwe rero aho tugeza twagira tubahumurize babikurikirane ibe hafi bafatanye mu nda maze iyi ntambwe igihugu kigeze ko mu mahoro no mu bijyanye n'umutekano ntiduce mu myanya y'intoki kubera abo kumbure bifuza ko mu Burundi kwaduka indi ntambara.
Abel Gashatsi umukuru mugambwe iprona murakoze cyane gose ku kanya maduhaye kugira ngo tuganire.
Murakoze namwe.